nzamba
nzambira samirana
Amahoro wanyu bakunzi bamakuru ya radio Inzamba gatega kawe sangwe kaze kuri rino sango ryo kwigenekerezo rya 19 na mukiza umwaka wa 2021 amakuru yo kuno mungoroba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikwirikira Lieutenant Colonel Defense baranyifwa yawe kurongora ibatayo igira indwi ya MINUSCA izoja gucungera umutekano mu gihugu cha Centrafrica iyo ntwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi akabadomwa ku rutoki ku mabi yo guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu mu Burundi bwakozwe mu 2015 ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye naho haravugwa ugusahura abantu bikorwa n'abakozi bakorera kuri ico kibuga ibyo bikaba byemezwa na bamwe mu babibonye Umuhari map Burundi naho urerekana ko hakiri ibibazo bitaratorega umuti naho leta y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu bya Buraya bariko baratera intambwe mu biganiro urongoye uyu muhari avuga ko kubijanye na gatya kazi na muntu atako byifashe kuva mu mwaka wa 2015 idonido ni murano makuru nkabansubiye kubaha ikaze mwese Aya makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano ayikiziga cy'umuntu w'umugabo w'imyaka 47 cyatowe mu gatondo ko kuruno w'Imana hari igihe cy'isaha 3 zo mu gatondo ku mutumba wa Jarama muri komine ya Buhinyuza intara ya Muyinga nk'uko amakuru abakuri uwo mutumba byemeza Noel Ngendakumana yari asanzwe adandaza ibutike kuri uwo mutumba akongera akaba n'umurimyi ngo basanze yenena ku mugozi uboheye ku giti nk'uko amakuru aba ku mutumba wa Jarama byemeza mu bajejwe intwaro ho yaho Jarama bavuga ko Ngendakumana yoba yari yahuye ariko bikaba bidahurizwa ko na bose bamwe mu baba ngaho kuri uwo musozi bakavuga ko Ngendakumana yoba yarishwe hanyuma ikiziga ciwe kikambi ku mugozi ngo bivugwe ko yiyahuye uwo mugabo asize umukenyezi n'abana 11 ngo akaba yari afise inyifato nziza mu muryango wiwe beno mu kibano kuva mu kwezi kwa ndamukiza gutanguye Noel Ngendakumana akaba agize uwa gatatu apfuye muri ubwo buryo abagabo babiri bandi umwe muri komine Buhinyuza ubundi muri komine ya Gashoho batowe n'ibiziga bamanitse ku migozi Ibatayo y'abarundi girandu ya MINUSCA iri kwitegura kugira izoje gukorera mu ngata ya gatandatu mu gihugu cha Centrafrique iyo batayo izoba irongowe na Lieutenant Colonel Defense baranyikwa yahora arongoye kambi ya Cibitoke bita I112 ariko rero iyo ntwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi azwi cyane kuba yararongoye imigwi y'abasirikare n'imbonerakure yakoreshejwe mu guhohotera agatega kazi na muntu ibyo ahanini byakozwe kuba ariko bariyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza n'inyuma yaho iryo genwa giwe rikaba ribonekera mu rutonde rwatanzwe n'urongoye ibiro bikuru bya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo Idonido na Alexandre Niyongeko
Lieutenant Colonel Idefense baranyikwa afise nimero y'akazi bita matricule SS ubusa 558 akaba akorera mu ntara ya mbere ya gisirikare aho yagiye yarahindurirwa aho akorera iyo ntwazangabo ikaba yagirizwa kuba ari mu ntwazangabo z'igisirikare z'u Burundi zatanze amategeko ku basirikare bari barongoye kugira ngo batangure kurasa abari mu myerekano n'amasase y'ukuri hari mu gihe hariko haraba imyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ico gihe akaba yaranarongoye ikambi ya Muha nkuko amakuru ava mu gisirikare abivuga Lieutenant Colonel baranyikwa ari kandi mu ntwazangabo zatumwe n'ubutegetsi mu bikorwa byo kugandagura abanyagihugu bo mu makartier ya Musaga na Nyakabiga ikindi yagirizwa ni kuba yaragomoye ingabo inyuma y'iterwa ry'amakambi amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura abasirikare n'imbonerakure bakinjira mu mazu bakica abanyagihugu abandi bakabanyuruza bagafata ku nguvu abafasoni n'abigeme muri aya makartie nyene Lieutenant Colonel baranyikwa Idefense yahavuye agenwa kurongora ikambi ya Cibitoke bita kandi y'ijana na 12 mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2018 amakuru ava mu gisirikare akaba avuga ko yagenywe muri ico kibanza kubera imvo zibiri nyamukuru ubwa mbere iyo ntwazangabo yategerezwa gutunganya ibikorwa byo gukizura ku butaka bwa Kongo. Ibikorwa byabanza kwari gutora bamwe mu basirikare bizewe mu makambi atandukanye hamwe n'imbonerakure. Imbere yo kujabuka umupaka baja muri Kongo, kenshi babanza kumara iminsi mu ikambi y'112 bwa kabiri. Iyo tena Colonel Baranyikwa yategerezwa gutunganya ibikorwa by'imirwi intera hamwe ziba mu gihugu cya Kongo, nazo nyine mu kujabuka ziva muri Kongo zategerezwa gushikira muri iyo kambi nyene irongowe na Lieutenant Colonel Baranyikwa imbere yuko bashika aho baba bagiye canke bashaka gusubira inyuma nkuko ayo makuru avu mu gisirikare abandanya bivuga. Ayo makuru kandi avuga ko mu by'ukuri igenwa ryiwe ari nko kumushimira ko yashoboye gukorera ibyo byose ubutegetsi nkuko bimaze kuba no kubandi bakoreshejwe mu mabi yagiye araba kuva mu mwaka w'2015. Abasirikare rero bazoja muri batayo y'indwi ya Miniska bakaba bazohurira mu ndwiza ibubanza ku mudugugu kugira ngo bahabwe inyigisho, bakaba bazokurira indege mu kwezi kw'icyenda aho bazoba bagiye kugombora ibatayo ya gatandatu izobihejeje ikiringo cyayo.
Umuharima Burundi wire warandikiye keto urongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya rimenyesha ko ingorane mu Burundi zitarahera naho Burundi bukeneye ubufasha. Ni inyuma yaho hagize iminsi hari ibiganiro hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya kugira ngo barabe ko imigenderanire yabo yari yarahagaritswe kuva mu mwaka wa 2015 yosubira kunagurwa. Emery Pacifique Igiraneza arongoye uwo muhari akaba muri iyo kete yamenyesheje ko hari ibimenyetso bitari bike byerekana ko agateka kazi na muntu kakibandanya gahungabana. Emery Pacifique Igiraneza arongoye umuhari Map Burundi buhire.
Twabandikiye rero tubabwira tuti nkuko twari twarabibabwiye igihugu cy'u Burundi nivyo ko gikeneye ubufasha kandi ni vyiza yuko hariho inzira muri ko munarabiramo yuko iyi migenderanire yosubira kubandanya. Ariko tukagira tuti ingorane ziracari hahandi, tuti rero mugabe leta ishobora kubabwira ibintu ariko iriko ikora ibindi. Tugasaba rero yuko hobaho ibintu bigaragara leta yokwemera harimo nk'akarorero ibi by'uko abamenyesha makuru bosubira bagasubira mu Burundi bakareka kuba impunzi hanze bagakora umwuga wabo, hanyuma hakabaho ubwisanzure bw'ibimenyesha makuru kuko murazi yuko ibi byisanzure ari bishigikiwe na leta gusa. Hanyuma tukagira tuti habeho kugurura urubuga rwa politike kugira ngo aba bantu bahunze ari abanyepolitike, abatwara imigambwe n'abandi bakorana bashobore kuja mu Burundi bakore ibikorwa byabo bya politike atawubarara ku mugono. Tukagira tuti agateka kazi na muntu mu Burundi kabandanye gasinzikara. Mwaranabonye amaraporo atari make nka raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ngo niyerekane ingene Burundi bwivanga mu bindi bivyo mu kindi gihugu nko kuja muri Tanzania gufatanya n'abatanzania kuburabuza no gutoteza impunzi. N'andi maraporo menshi nka maraporo ya Ligiteka bamaze iminsi basohora arerekana neza yuko agateka kazi na muntu mu Burundi gasinzikaye. Twanabibukije mbere n'abashinga amateka b'iryo shirahamwe gihugu bya Buraya nabo nyene bagerageje gufasha ishyirahamwe ryabo mu kwerekana yuko mu Burundi leta tacikwa irakora kugira ngo ihindure iyi ngendo mbi yo gutoteza abanyagihugu. Rero tukagira tuti ni byiza ko muri ko muraganira ariko mugabe murabe mu byo Burundi babwira murabe mu byo kuri kwa rivyo kuko murazi yuko mugitangura kuganira harabaye ingingo zafashwe nk'izo kurekura abanyororo bose harimo afunga ivya politike musaba abanyororo batarasohoka. No kuvuga yuko hari ibintu byinshi leta ibabwira ariko mu byo kuri ntibishire mu ngiro. Ibi byose birerekana yuko irishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ridakwiye kubandanya ibi biganiro ritabanje gusaba ibintu nk'ibi bigaragara bumvikane bavuge bati turihaye ikirangaminsi u Burundi buzokora iki natwe dutere iyi ntambwe.
Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Ni ugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimara n'iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. n'ijyari biri ngombwa gukaraba imino igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye berero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigarana mu kiganza
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
bamwe mu bigisha baridoga ko hari amasendika badahuriyemo abakata amafaranga uko kwezi gutashe bagasaba ubushikiranganje bw'abakozi ba leta guhagarika iryo katwa ngo bongere babakomorere utwabo kuko atamasezerano namwe bafitaniye n'izo sendika inkuru dushikirizwa na Josine Kaze
amasendika yagirizwa gukata amafaranga abo bigisha kandi atamasezerano bagiranye ni sendika CPEB na SINATEF abigisha bavuga ko bakatwa amafaranga igihumbi ku kwezi aje ku makonti yayo masendika bo bavuga ko ari amasendika batazi umwe mu bigisha basanze bakatwa ayo mafaranga aravyigana
amasendika batazi yadukije ububasha bwo gukata amahera igihumbi abakozi ba leta na cane cane mu gisata c'abigisha barasa akazi mu mwaka w'ishuri 2019 ushiri 2020 tukaba tutazi ayo masendika iyo yaturutse ava nabo yatwara tubaje umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi batumenyesha ko ayo masendika atayobazi ariko igitangaje nuko babandanye bakatira amafaranga kandi ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi ntibubwire icyo bufata
abo bigisha basaba ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi guhagarika uko gukatwa amafaranga kandi atamasezerano bagiranye n'ayo masendika
turasaba leta canke ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'akazi guhagarika ayo masendika kuko nta masezerano twigeze tugiranira kuko biraboneka ko ari ubusuma bweruye babandanye bakora twasaba kandi ku bushobashikirizwa ubutungana ayo masendika kuko ntihagire asubire kuba ubusuma nk'ubwo
uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radiyo y'inzamba ntirwashoboye kuronka abarongoye ayo masendika abiri CPEB na SINATEF co kimwe n'abarongoye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kugira batange umuco kuri iyo myidogo yabo bigisha tubibutse ko mu ntango z'umwaka w'2020 hari urunani kosesona nako kwari gwihaye gukata amafaranga y'abigisha kandi atamasezerano bagiranye birangira ruko abigisha batunganirijwe
mbona muntu ashobora gutegekwa kwinjira muri sendika atavyishakiye ibyo navyo bishikirizwa n'umushinga manza Janvier Bigirimana yanonosoye iby'amategeko kubwiwe ngo leta yarikwiye gusubiza ayo mafaranga yabo barimu ngo kuko yahonyanza amategeko agenga iby'akazi mu Burundi n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwiyemeje nimumwumvirize
mu mategeko y'u Burundi tutibagiye amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye umukono cyane cyane amategeko mpuzamakungu yishyirahamwe ridaba iby'akazi OIT baravuga neza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kuja muri sendika yifuza mu gihe abishaka kandi ko ta muntu umwe ashobora gutegekwa kuja muri sendika atari we nyene abyishakiye bisigura yuko nta mvuno imwe yotuma abigisha bakatwa imishahara yabo muri sendika bo nyene batigeze bashaka kujamwo n'umusumo aho rero birumvikana ko ari amakosa bari karakogwa n'umukoresha ari we leta y'u Burundi ko yubahuse igakata imishahara bakayitirira yuko ari amafaranga y'intererano yo muri sendika mu gihe aho bigisha izo sendika baba batari muri zo tugasaba rero yuko mu gufata mwe n'izo ngingo kiretse leta hamwe ubwoba ari ubusuma ishyigikiye shanki inyuma yabwo tegerezwa kugarukana ayo mafaranga yose yagiye arakatwa kuko ayo masendika niyo yonyine yateza gutanga ibyemezo yuko abarimu kanaka arabanywanyi b'iyo sendika yuko bashobora kubakata ayo mafaranga batangwe gutanga ibyemezo yuko abo barimu bari abanywanyi babo narege dusanzwe tuzi yuko n'agashahara k'umuntu hariho amategeko agakingira ntibyumvikana ingene rero mukoresha ahambaye nka leta yo kubahuka kwirengagiza ibitegekanywa n'amategeko bakubahuka kubandanya bakata imishahara bayishyira muri sendika tazwi nabo banywanyi baba ariko barakatwa imishahara yabo
Runani Fodibe rw'amashirahamwe y'abarundi baba mugabane wa Buraya rorajwe ishinga n'ifungwa rya Clement Nkurunziza byagaragaye ko hahonyanzwe amategeko mu ikete ryo kwa 18 ndamukiza ubwo runani rusaba intererano y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira ngo Clement Nkurunziza arekugwe iby'agateganyo mu kurindira urubanza rwisunza amategeko. Twumvirize Oscar Butare arongoye urunani Fodib rw'amashyirahamwe y'abarundi baba ku mugabane wa Buraya.
Twagombye kwandikira umukuru w'igihugu kugira ngo tumenyeshe amahinyu amakemwa yaranze idosiye ya Clement Nkurunziza kugira nawe aheze arabe iyo dosiye. Uwo mushinga nawe Clement Nkurunziza ntagume afunzwe kandi bitakurikije amategeko. Turizera ko perezida w'igihugu afise ububasha kandi afise n'ubushobozi bw'ubushobora kubararekura by'agateganyo umushinga nawe Clement Nkurunziza.
Abavoka bagumye berekana ko habaye amahinyu mu rubanza rwiwe, ariko ni cabujije ku butungano buheza bukamucira urubanza rw'umunyororo w'uguherayo. Mu nyuma yatangaye gosi agiye yumva ububa cyane mu kwezi kwa kabiri. Hariho dosiye yindi shasha ivuga ibyagirije bimwe no muri dosiye ya mbere, bivuga ko Clement Nkurunziza amaze imyaka itatu irenga mu munyororo aba yafunzwe bidakurikije amategeko. Icya kabiri nuko abakomiseri bo muri Commission Vérité et Réconciliation CVR bagiye kubaza kenshi umushinga nawe Clement Nkurunziza bamubaza ibyabaye kugira nabo nyine bamenye ukuri babishire mu byo bariko barakora. Bibaye gutyo ni ukuvuga ko Clement Nkurunziza yoca bararekugwa by'agateganyo
kurindira CVR canke ubutungane buca urubanza bumukurikirana kuri dosiye mugabo atamategeko yahonyanzwe.
Tubibutse ko Clement Nkurunziza yafatiwe mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere yuko atahukanwa i Bujumbura hari igenekerezo rya 2022 Ntwarane umwaka w'2018. Yagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwahitanye abanyeshuri mu bwoko bw'abahutu muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995. Umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Ngozi akaba yamusabiye gufungwa umunyororo wo guherayo. Abarundi batahuka baciye ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye baramburwa ivyo batahukanye. Kuri uwa gatandatu w'indwi iheze hari amateleviziyo atatu yambuwe imisoro itatu mu gihe yari itahutse bavuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abagirizwa ubwo busuma bakaba ari bamwe mu bakorera kuri ico kibuga c'indege. Umvirize umwe mu babibonye ijwi ryiwe rikaba ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe.
Iyo uri ico kibuga c'indege ukazanye ibintu babona ko bifite agaciro ukaba umurundi burya by'ukuri ubuhebye kugira wibwe, kuko ariwe wese akibibona akiri ku bikigisho atangura kuvuga ko icibukanya akubwira ati burya ibi bintu uraza kubirihira urabitangira ikuri kigihe rero ni ugufasha kugira ibi bintu ushobora kubicana ngaha ubisohora ubivaneyo ubivane kiri urabitangira ikuri. Ni nayo mpamvu rero benshi babigize nk'umwuga mu bakozi bahakora babigize nk'umwuga, kuko abazi yuko umuntu avuye hanze shesha aba afite amadolari urumva naho mpa make na mpamusi idolari 20-50 mbere y'uyo n'uvisi yita mu gugu asho guhari jana kandi ntawe uvuga ngo abashefu batayibona. Abashefu bayibona kuko njyewe nshiraga nk'umwanya umwe baheza bagatanga raporo ku bashefu babo uko biba byagenze. Ubundi mwanya afite ikibazo duti abashefu babura icyo bayivuga kubera yuko ushobora gusanga uwo uriko arabikora uwamuzanyeho aba ari umuntu ateye ubwoba mu mugambwe ku buryo amuvugishije ahubwo yokugwa nawe. Niyo mpamvu usanga akenshi abashefu niyo abibonye atayinamira, ko ntawe uvuga ko atarabibona ntawe uvuga ko atabizi bose barabizi abireka abibona.
Twarondeye urongoye ikibuga c'indege Melchior Ndadaye kugira ngo agica bivuze ko tukaba tutashoboye kumuronka. Hano niho dushe dusozera amakuru twabateguriye. Mwakoze kuba mwadukurikiye. Irindi sango ni ku munsi w'ejo nkano mango Alice Akimana yabashikirije nk'abadabifurije kuroranirwa naho ubutaha.